ya radio ijwi riyobora abadushakira kuri internet mwajya kuri y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com tujya kuri facebook na youtube vewa radio yacu muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona Mu Burundi leta iraburira amashyirahamwe mpuzamahanga hagati na HCR bitangaza bisanzwe aya makuru hamwe n'ayanditwa bateguriye ni mukanya ntimuge kure ya radio yanyu Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi Hari amakuru avuga ko hari abantu bashaka kwica umunyekongo Dr. Denis Mukwege watsindiye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel Fideni yongabo akomeze
Mukwege ari intwari y'ukuri kubera igikorwa ciwe cyo kugwanira agateka ka muntu yashize ibitaro mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bizwi ubikorwa byo kuvura abakorewe amabi afatiye ku gitsina Michel Bachelet avuga ku buzima bwa Mukwege busa n'ubugeramiwe muri iki gihe yararusimbye igihe hari abantu bagerageje kumugandagura mu mwaka w'2012 kugabisha kumwica byarabaye kandi imbere yaho ubugizi w'ugwego rwa rujejwe agateka ka muntu Rupert Colville avuga ko bitoroshe muri iki gihe kuvuga neza abo babari kubagabisha kwica Dr. Mukwege anyesha ko yiyamirije inshuro zitaringe ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu gihe guciwe ibaza ko kugabisha kumwica bisa n'ibifatiye ku gikorwa ciwe cyo guharanira agateka ka muntu Perezida wa Republika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari yemeje kuvyerekeye kubahiriza umutekano wiwe
Muri Uganda inkuba yakubise abana 10 bahita bitaba imana iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fideni Yongabo
iryo sanganya ryabereye mu gisagara cha Arua kiri mu buraruko bushirira uburengero bwa Uganda hafi y'urubyiruko na Republika ya Demokrasi ya Kongo iyo nkuru yatangajwe n'igipolisi cya Uganda uno musi kwa gatanu abo bana bafise hagati y'imyaka 9 gushika ku myaka 16 bari bugamye imvura mu nzu y'ivyatsi igihe inkuba yabakubita ku muhingamo ku munsi wa 4 bariko bakina umupira w'amaguru mu kibuga cyari hafi yaho nguko bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda mu karere ka West Nile Josephine Anguchia menyesha ko abandi bana bane bakomeretse bakaba bari kubavurirwa mu bitaro byo mu karere iyo mpanuka yabereyemo akarere ko mu buraruko bushira uburengero bwa Uganda karanzwe n'imvura nyinshi cyane irimwo inkuba n'imirabyo mu bihe bya vuba sanganya gihe inkumbi bikomeye cyane muri Uganda kuva mu mwaka w'2011 cyo gihe abana 18 barapfuye bakubiswe n'inkuba mu ishure iri mu burengero bw'igihugu cyo gihe kandi abantu 28 barapfuye bakubiswe n'inkuba mu ndwi imwe inkuba n'imirabyo birakunda kwibonekeza kenshi muri Uganda mu gihe cy'imvura
Uyu munsi inaha i Washington DC mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi barigaragambya bamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku baturage babirabura inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi
Aba baturage barakora imyigaragambyo yabo ku munsi w'isabukuru y'ijambo ryinjiye mu mateka I have a dream ry'icyamamare mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu Pastor Martin Luther King I have a dream bishatse kuvuga ngo fite inzozi yarivuzemo ibyiringiro yarafite by'uko amaherezo ivanguramoko rizacika rigaha umwanya uburinganire bw'amoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Imyigaragambyo y'uyu munsi irakoranira aho yavugiye iri jambo ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1963 no mu bayiteguye harimo umuhungu we Martin Luther King wa gatatu iyi myigaragambyo yo bayise ngo mudukureho ivi ryanyu ku bikano byacu birahera ku rupfu rw'umwirabura George Floyd ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu gushize amaboko aboheye mu mugongo n'amapingu yubitsinda umupolisi w'umuzungu yamwishe yamucikamije ivi ku gakanu iminota irenga 8 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu urupfu rwa Floyd rwabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi kubirabura Imyigaragambyo y'uyu munsi irafatira kandi ku iraswa ry'umwirabura Jacob Blake ku cyumweru gishize mu mujyi wa Kenosha muri leta ya Wisconsin mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu umupolisi w'umuzungu yaramurashe amasasu menshi harabavuga ko ari amasasu 7 mu mugongo Blake arakomereka bikomeye ariko ntiyapfa Abateguye iyi myigaragambyo basobanura ko bagamije kwerekana ko impinduka zikenewe byihutirwa kwamagana urugomo rushingiye ku moko no gusaba kurengera uburenganzira bwo gutora. Bateganyije kandi gutumira imiryango y'abirabura bishwe n'abapolisi.
Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje ko asezeye ku mirimo ku mpamvu z'ubuzima. Fidel Niyongabo abafitiye inkuru.
Ugutanga imihoho kwiwe birangiza ikiringo kirekire yaramaze mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Ikiganiro yatanze kuri televiziyo no munsi wa gatanu ku mugwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo, Abe yamenyesheje ko yumva atagishoboye kurangura amabanga yiwe nyuma yuko atanguye kwivuza. Amenyesha ko yasubiye kugira ibibazo by'amara. Abe afise imyaka 65 muri iki gihe yayoboye Ubuyapani mu kiringo cy'imyaka 8. Niwe mushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani amaze igihe kirekire cyane muri aya mabanga mu mateka y'igihugu. Byari bitekanizwe ko ikiringo ciwe cyo muri iki gihe kirangira mu mwaka w'2021. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje umugambi wiwe wo gutanga imihoho mu nama yihutirwa y'umugambwe wiwe. Ukurukuru ku gutanga imihoho kwa Abe gwatanguye kunuganurwa mu ntango z'uyu mwaka. Ni gihe yagendera ibitaro ku mugwa mukuru Tokyo mu ndwi zibiri yikwikiranya, aho yagiye kwipimisha ku bijyanye n'amagara yiwe. Icyo gihe nta birengaho byatangajwe ku mugaragaro. Abe yamenyesheje ko afise ibibazo byo mumara kuva akiri umwana mutoyi. Menyesha ko ariko arivuza muri iki gihe.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba bavuga ko batazemera inzibacyuho irenze umwaka umwe muri Mali. Thomas Kamirindi.
Ikigo ntaramakuru Reuters kiratangaza ko cyabonye imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, CEDEAO mu magambo ahinnye y'Igifaransa cyangwa ECOWAS mu Icyongereza, baza kugeza uyu munsi ku basirikari bafashe ubutegetsi muri Mali. Iyo myanzuro ivuga ko CEDEAO izemera inzibacyuho itarenze amezi 12 yonyine gusa. Barakomeza, abasirikari bafashe ubutegetsi muri Mali bagomba kwerekana ubushake bwo gusubiza mu buryo ubuzima bwa politiki bidatinze kandi binyuze mu nzira zitanga icyizere. Nibwo buryo bwonyine bwo kubakuriraho ibihano bafatiwe. CEDEAO iraza kandi kubabwira ko bagomba gushyiraho umukuru w'igihugu w'umusiviri mu gihe cy'inzibacyuho. Abasirikare bahiritse President Ibrahim Boubacar Keïta bita Ibeka bo bavuga ko inzibacyuho izamara imyaka 3 kandi ejo kuwa kane bashyizeho umukuru w'igihugu w'umusirikari Colonel Assimi Goïta umuyobozi mukuru w'abafasha ubutegetsi bagize icyo bise Comité National de Salut du Peuple CNSP mu magambo ahinnye. Kuwa mbere ushize aba basirikari batandukanye ntacyo bagezeho n'abahuza ba CEDEAO nyuma y'iminsi 3 y'ibiganiro. Icyo bemeye cyonyine kandi bakoze ni ukurekura President Ibeka wari ufungiye mu kigo cya gisirikare Kikati hafi y'umurwa mukuru Bamako. Ejo yasubiye iwe mu rugo rwe.
Perezida wa Senegal Macky Sall arasaba ko ibihugu byo muri Afurika byakoroherezwa amadeni yabyo muri iki gihe bihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona. Ibindi kuri inkuru turabibaza Fide Niyongabo.
Yasabye ibihugu bigize umugwi G20 wibiteye imbere n'ibiriko biratera imbere gutezurira amadeni ibihugu vya Afrika bifitiwe mu rwe. Ivyo mu gihe akarere ka Afrika gahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona. Mu kiganiro yabikorera ku giti cyabo mu rugendo mu Fransa, ikoraniro ry'abagwiza tunga bico gihugu, Perezida Sall yasabye ko ikiringo cyo kuriha amadeni y'ibihugu byo muri Afrika cyo kwigizwa yo gushika mu mwaka uza. Avuga ko uburyo ivyo bihugu bifise bwo kugabanya ingaruka za COVID-19 no kunagura ubutunzi butazoba buhagije. Amenyesha ko bakeneye uburyo bw'amafaranga, ko ari cyo gituma ariko asaba ko Afrika itezurirwa biboneka amadeni ifitiye ibihugu biteye imbere n'inzego mpuzamakungu zitanga amadeni. Avuga ko ivyo vyoba hisunzwe amasezerano impande zombi zoba zumvikanye ko.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro birakomeje. Leta y'u Burundi iraburira amashyirahamwe mpuzamahanga atazakora yisunze amategeko yashyizweho ntahuze ibikorwa byayo n'umugambi w'iterambere ry'igihugu ko azahagarikwa ntakirinze gusabwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabivuze amaze kubana n'abayahagarariye ku murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Eroje Birikaneza afite inkuru irambuye.
Intumbero ya mbere yari kubonana kubera kuva umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu mushasha aja mu mabanga atari bwahure n'abaserukira canke abatwara amashirahamwe mpuzamakungu ategamiye amareta ariyo ONG mu Gifaransa. Igira kabiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji Albert Shingiro kwari ukurabira hamwe amategeko agenga ayo mashirahamwe.
Twarabonye yuko hariho bamwe bamwe si benshi batubahiriza amategeko y'igihugu. Muri abo rero twashe kubabwira yuko ishirahamwe ryose rizohirahira ntirikurikize amategeko y'igihugu cyangwa ngo rikore ryisunze uyu mugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi yuko mashyirahamwe tuzafatira ingingo ruhasha kandi dushobora no kubabwira bagashobora gusezera bakava mu gihugu cacu atakinya. Mugabo ku rundi ruhande amashyirahamwe menshi muri bo ariho akora neza yisunze amategeko y'igihugu akongera agakora kandi yisunze intumbero y'igihugu cacu mu byerekeye iterambere. Ayo rero tuzoyashyigikira dushe gukorana neza kuko isanzwe amashyirahamwe cyakora no gutera leta mu bikorwa bimwe bimwe kugira ngo abanyagihugu bashobore kwiteza imbere.
Umushinganje jeje umigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yatangaje ho kuvuba amashyirahamwe mpuzamakungu azohora arondera ibyankenerwa umushinganje bwiwe gusa aho gutakaza umwanya baje muri bwinshi.
Amashyirahamwe yahoraja mushikiranganje bwinshi gusaba ibyangombwa ushaganishwe nka butanu butandatu ugasanga baratakaza umwanya na leta yatakaza umwanya. Ubure dushaka gushiraho itegeko rishiraho iyo gishe inike ituma baza ngaha muri ministere bagaca bahereza byose byo barondera batuye baraje mu bushikiranganje bwinshi. Murumva rero ko tuzokunguka kuvyerekeye umwanya ndukunguka kandi n'ivyerekeye vy'akazi kuko yudataye umwanya n'akazi karagenda neza.
Hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 no kwa 4 2019 amashyirahamwe atari make harimo Handicap International, Avocats Sans Frontières, 11 11 11 na RCM Justice et Démocratie yarahagaritse imirimo mu Burundi yasiguye ko adashobora kuja kubiri nakaranga mutima nakaranga ngendegwa ko kayo. Aya yanze gushira mu ngiro ibintu birimo uguhakaza abakozi b'abarundi hakurikijwe ibitigiri vy'abahutu 60% n'abatutsi 40%. Ibitigiri vyazumvikanywe ko n'abarundi mu masezerano ya Arusha mu nzego za leta gusa no guserukirwa mu bijanye na politike n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Mu mwaka w'2018 hagifatwa ingingo yo gusaba aya mashyirahamwe kwerekana ubwoko bw'abakozi b'abarundi. Hashen Coulson umushakashatsi yajejwe ibibazo vy'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International yahaye ikiganiro rya Amerika ziyamiriza.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Nous étions très inquiets par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa amakenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi y'agacinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe afashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha bizogira ingaruka mbi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwo mwaka nyene Jean Claude Kayirwa ndenza ko yavugiranye kwigendera Pierre Nkurunziza yasiguye icyatumye ifatwa. Hari mu biganiro cavugiza inzego za leta
hari amashyirahamwe muri ayo ariyizi sinda yavuga atunganye inyigisho zo kwigisha abarundi cyane cyane urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo. Izo surumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyangwa ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye. Hari amashyirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho abonere akaryo ko gucaronka amasoko y'ibigwanisho. Hari ayandi akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti.
Bwana Shingiro yanagarutse ku yugarwa ry'ikibuga cy'indege cya Bujumbura.
Dufise isekeza umukuru w'igihugu yashizeho ry'amezi atatu byo kukigwanya tukatwibaza yuko gyosekeza turavye aheriteye ubu udusigaje ukwezi kumwe. Ku kwezi kumwe rero ni kwahera tuzoshobora kwicara hamwe turabe ibyo tumaze gushikako hama muri ico gihe no tuzoshobora kuvuga yuko hageze cyangwa ataragira ko twugurura ikibuga cy'indege Mekyo Ndadaye. Kandi cyo mumenya nuko leta y'u Burundi ishira imbere amagara ya bene gihugu imbere y'ibintu birejwe biraba ubutunzi. Nidushira ubutunzi imbere y'amagara kuko ubutunzi iyo bwononekaye leta irashobora gukorana inguvu igasubira ikabushira aho bwahora. Mugamagara sinzikaye nagatabwa ntibayore.
Kuri uyu wa gatanu abaserukira n'abatwara amashyirahamwe mpuzamakungu bahejeje kubonana n'umushinganishingiro ntaco bashimye gushikiriza. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR itangaza ko bigiye gufasha impunzi z'Abarundi ziri Kaberagure gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Ninyuma y'icyumweru kimwe izo mpunzi ziturutse inkambi z'agateganyo za Sanje na Kavimvira kubera imibereho mibi zari zibayemo. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Kuva mu mwaka w'2017 impunzi z'Abarundi zirenga 180 zawungiye mu gihugu cya Tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo. Binyuze mu bukangurambaga Leta y'u Burundi n'iya Tanzania byicarabishishikariza impunzi ziri mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo. Gusa ugeze mu ngambi z'impunzi z'Abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usangiye atari ko bimeze, kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha Leta ya Kongo ko yazifasha gutahuka, izindi nazo hari aho usanga zikiki inkambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu Rusenda, Murongwe ndetse no mu ngambi z'agateganyo ziri muri Uvira. Ndabarushimana Serafine na Ndumukama Aline twabasanze akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nje nkagiye n'ukuri n'umuryango wanjye nditeguye kugirane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banjye bamishiranye bafise imishati itukura kubera inzara kandi n'amatama yavyimbye abandi matama yagize amaguru ya imbye urumva ivyo byose ibyerekana yuko ubuzima bubi ngatubayemwo aha mu nkambi. Ikintu saba umukuru w'igihugu nuko yoza kudutora akadutahana mu gihugu cyacu iyo twaje tuva, kuko ngaha mu nkambi badufata na kubera inzara yatwishe twabuze tuja guhiga ubuzima bw'abantu.
Naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu. Jewe ikate simu y'inzira ndi nayo, ikate simu ya rasiyo ndi nayo, itelefone ndi nayo. Kubera inzara nyise naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu. Kubera ubuzima bubi, kubera nashonze n'abana araba ukuntu umubiri wakorotse kubera inzara. N'abana fise muhira matama yahisi ubushatsi bwahisiye kubera iki inzara.
Nsengiyumva Audace nawe ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda agaragaza ko Leta y'u Burundi yari ikwiriye gushyira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri Kongo gutahukanwa, kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane.
Twe ngaha mu nkambi tumaze uku n'ukwezi kugira gatanu tutaronka ijya ngaha mu nkambi, tukaba turi impunzi. Badushize ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima, ntaho dufise dukura, ariko tumaze amezi atanu atatu tiko turaronka tufungura. Icyo rero twosaba twe twasaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo duserukira akadutangira agatanga ugwete ruza ngaha muri ikambi ya Rusenda, iyo akagishikiriza Leta ya Kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushaka guhunguka tukava muri ikambi, kuko nta buzima duhafitiye. Ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika, ntacu dufise tufungura, ntaho dufise twikora, nta na hamwe.
Nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi zisabisha gutahukanwa, hari n'izindi nazo zitabikozwa, kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa.
Sishobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubukiriyo, nta mahoro araboneka mu Burundi.
Wahunze iki cyane?
Jewe kintu nahunze kumeswa. Jewe numvumenga gutaha, jewe ku ruhande rw'iwanje numvumenga ntiharagera. Kubera nyere mu Burundi nta mahoro arabonekayo neza.
Nk'abantu twahunze duhunga, ndetse cyane nk'imbonera kure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano nk'igipolisi cyangwa igisirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu, n'ubu baracyari mu bibanza byabo, ndetse bamwe bamwe baradugije ibibanza ugasanga n'abashyikira nganji kandi n'abategetsi ubwo bwo hejuru. Urumva uko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka. N'ikindi kandi turumva amakuru y'imwe mu gihugu cy'u Burundi yuko hari ibice bimwe bimwe bizino munsi umutekano cyamuri kurahungabana mu za Rumonge, mu bice bya za Kibitoke n'ahandi. Urumva rero yuko umutekano mu majyamo make ntukwiye, ntabundi byo twe twifuza guhunguka. Uretse n'icyo nabo twama twumva babise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano, abafashe ibigwanisho ntibarataha. Ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga, bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, Didier Numbi wa Numbi, asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi 25 zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi, aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe n'uko mu Burundi ari amahoro, abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye epfo.
Mu Rwanda kandi muri ibi bihe hakomeje kugaragara ikibazo cy'ubwiyongere bw'abatagira akazi. Hari abanyamakuru bahisemo kureka itangazamakuru bayoboka umwuga w'ubuhinzi. Radio Ijwi rya Amerika yasuye Dieudonné Niyodushima na mugenzi we Alexis Musabirema bakorera ubuhinzi mu karere ka Bugesera. Eric wagira ubusa abafite inkuru irambuye.
Icyo gihinda si icyuma gisya yewe si n'umuhindo w'indege ahubwo ni moteri yuhira ibihingwa by'abahinzi babigize umwuga bwana Dieudonné Niyodushima na mugenzi we bwana Alexis Musabirema. Aba basore bombi ni abahinzi ariko by'umwihariko n'abanyamakuru b'umwuga. Imashini yabo irakurura amazi yavana mu kiyaga cya Rumbira mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda akuhira imyaka. Aba banyamakuru bakimara kubona ko umushahara wo mwitangazamakuru udasubiza ibyifuzo byabo bahisemo kugana iyo ubuhinzi bashinga company Exodus Farm Limited. N'umwanzuro washariraga bafashe bahitamo gusohoka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali bagana ibyaro mu buhinzi. Ngo intangiriro iravuna, bavuga ko baba banyamakuru bagenzi babona abavandimwe babo ngo babanje kubafata nk'abari mu buyobe. Uyu ni Dieudonné Niyodushima.
Uretse n'abagenzi banje n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe, kwakira ko umuntu wakoraga agahembwa ku kwezi aretse akazi atirukana adahagaritswe akigashoboye agifite n'imbaraga zo kugakora kandi kamuhembaga akaba kavuyemo nta kandi agiyemo, ahubwo avuze ngo noneho ngiye gutangira hasi nishakije. Byari bigoye, hari mwavuga ati urasaze birakuyobeye yigeze gute, reka agenda azagaruka. Ni iminsi mikeya bikamucanga tukabona yahindukiye. Ibyo byajemo bamwe bakananyicaza bakavuga ati tukugira inama twongere dushyira ibitekerezo byawe ku gihe.
Ariko se kuki yahisemo kuva mu mwuga w'itangazamakuru yemeza ko yakundaga cyane atanafashwe nabi nk'uko abandi bikunze kuvugwa?
Ntabwo itangazamakuru ryamfashe nabi, narahembwaga kandi nahembwaga neza. Njye ngo ndakubwira ahantu nkabwira nti ndi mu bantu bahindu banahembwaga rwose neza, ni naho no kwigishoro ndanarikunda nzanarigarukamo niba ngombwa. Ariko ubu ngubu mvuga ko ritamaga ritanjyanaga ku muvuduko w'iterambere nifuzaga. Niyo mpamvu navuze nti ariko wakwikorera bishobora kuba byatanga umusaruro waruta wa mushahara bantimbaga.
Aba banyamakuru bahinga imboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga birimo imiteja, urusenda n'inyanya. Kugeza ubu ntibaratangira kubyiyoherereza ariko intumbero nuko bajya babyiyoherereza nta wundi muntu bagombye kunyuraho, na cyane ko ngo aribwo barushaho kunguka.
Turacyafite amakontra n'abandi bantu babifata bakabitunganya bakabitegera indege bakabyohereza mu mahanga, babijyana i Burayi bakabijyana no muri Aziya. Ariko icyo twifuza nuko uyu mwaka cyangwa uzakurikira ntago wasiga tukiri kubihuwa umuntu bitujyanira. Twatangiye gutekereza uko natwe twabyijyanira. Ubu rero turimo turaganira n'abakiriya batandukanye bari i Burayi kugira ngo nidutangira noneho tujye tubyihingira tunabyijyanire, nibwo tubona ko twazabonamo n'inyungu irenze twabonaga mu bungubu.
Aba banyamakuru baretse gukora umwuga w'itangazamakuru kuva mu mwaka w'2019, ariko kugeza ubu bwana Niyodushima yabwiye Ijwi rya Amerika ko abamubonaga ko yari mu buyobe batangiye kumugana bamugisha inama ngo bavungurire ku ibanga ry'imibereho.
Nacyo kigenda kinanezeza cyane burya mu byo nkora nuko ba bantu mu 2019 itangira bavugaga bati reka turebe genda ariko nturi butinde ongera utekereze neza, ushobora kuba hari ikibazo wagize mu mutwe mu mitekerereze yawe. Ikinezeza nuko noneho ubu ngubu nsigaye nshobora kubona babiri batatu bane bambwira bati tugira inama dushakira umurima hafi aho ngo natwe tube twahinga.
Batangira ibikorwa by'ubuhinzi mu mwaka w'2019 bwana Niyodushima na Musabirema bakodeshaga ubutaka bungana n'igice cya hegitari imwe, none ubu bahinga ku mahegitari agera mu 8 bitewe n'ibihe bashobora gukoresha abakozi bari muri 40, ariko ubusanzwe bakagira abakozi 5 bahoraho barimo n'umukozi wabyigiye ugomba gukurikirana umunsi ku wundi ibyo bihingwa. Uretse kuba ibikorwa by'aba bahinzi bigira cyangwa se bizanagira inyungu kuri banyiri ubwite babitangije, nta kabuza ko bizanagira inyungu ku baturiye agace ka Bugesera babikora. Bwana Ananias Rugenindinda ni umupapa w'abana babiri, avuga ko amaze umwaka usaga akora imirimo yo kuhira imyaka muri kampani ya Exodus Farm Limited.
Mu mezi twabaga turi gupfa ubusa nta kazi kari kariho, ubu ngubu rero akazi kabaye munange turakora nta kibazo tukabasha kwiteza imbere. Ubu ngubu umuntu udafite akazi ngo abone icyo gukora nyine nk'ubu cyane cyane mu mpeshyi biramugora.
Mu Rwanda umunsi ku wundi bitangazamakuru ibyandika ibikoresha amajwi n'amashusho n'ibikorera kuri za murandasi biravuka, ariko kuvuka ni kimwe guteza imbere ababikoreramo ni ikindi. Igikunze kuba imwe mu mpamvu zituma hari abareka itangazamakuru bakajya gukora ibindi. Ukuba kiri mu itangazamakuru ariko bataryishimiye bwana Niyodushima akabagira inama. Intumbero ya Leta y'u Rwanda ni uko urubyiruko rwaba urufunguzo mu iterambere ry'igihugu bihangira imirimo, ariko bamwe bakunze kuzitirwa no kubura igishoro igishoro cyo gutangiza muri iyo gahunda. Imibare iheruka y'abatagira icyo gukora mu Rwanda igaragaza ko hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2022 yiyongereyeho 9% ivuye kuri 13%, ni ukuvuga ko bari kuri 22%. Urubyiruko rufite imyaka iri hagati ya 16 na 30 bari kuri 21% badafite akazi, byumvikanisha ko ubutegetsi bugifite byinshi byo gukora. Akabagira ubusajwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo yavugiye kuri Perezidansi y'igihugu Maison Blanche mu ijoro ry'ejo kuwa kane, Perezida Donald Trump yavuze ko itora ryo mu kwezi kwa 11 rizagaragaza niba tuzasigasira imibereho y'Abanyamerika cyangwa niba tuzareka abaheza nguni bakabisenya burundu. Thomas Kamirindi yakurikiranye ibyo jambo.
Trump yabwiye imbaga y'abantu bari batumiwe barenga 1,000,000 barimo bamwe bo mu nteko ishinga amategeko Congress bo mu ishyaka rye ry'abarepublikani bari bateraniye mu busitani bwa Presidence Maison Blanche, ati aya matora niyo yigitangaza mu mateka y'igihugu cyacu. Abatumirwa bose bari bicaye begeranye, abenshi nta dupfukamunwa bambaye, birengagije amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ibipimo bitandukanye byerekana ko kandida w'abademokrate Joe Biden bahanganye muri aya matora amuri imbere mu majwi, yemwe no muri za leta zimwe na zimwe zisanzwe zifite amateka yo gutora abarepublikani gusa. Perezida Trump yamaze igihe kinini mu ijambo rye yikoma Joe Biden, avuga ko ari virusi bita Trojan Horse yinjira kandi ikangiza za mudasobwa. Mu rufaya rw'amashyi y'abatumirwa, Trump yavuze ko virusi Biden ishaka gusenya igihugu, ati n'umuntu wamye asenya imirimo y'Abanyamerika. Niba ahawe amahirwe yo gutegeka igihugu azasenya ubuhangange bwa Amerika. Biden si umucunguzi wa roho y'Amerika. Trump yaravuze ngo mu myaka 47 Joe Biden yakiriye impano z'amadolari atabarika z'abakozi biyumva mu ishyaka rye ry'abademokrate bita ishyaka ry'ubururu, ati yamaraga kuyafata akabahobera akababwira ko yumva imibabaro bafite, nyamara yagaruka i Washington agatora amategeko yemerera ibigo by'ubucuruzi n'inganda bitanga akazi byigira gukorera mu Bushinwa no mu bindi bihugu bya kure. Aha Trump arakomoza ku myaka 47 Joe Biden yamaze ari senateri na vice perezida wa Repubulika. Ijambo rya Perezida Trump ryamaze isaha n'iminota 10. Yemeza ko yafatiye Ubushinwa ingamba zikarishye mu rwego rw'ubukungu, abushinja ko ari bwo bwatumye virusi ya corona ikwirakwira isi yose. Nyamara rero mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, Trump yari afitanye umubano mwiza na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping, bagiranye ibiganiro bihambaye mu rwego rw'ubuhahirane. Virusi ya corona imaze kwaduka, Trump yashimagije cyane Xi Jinping ukuntu yayirwanyije. Bimaze guhinduka, Trump atangiye kuvuga ko virusi ya corona ari virusi nshinwa yateje ibibazo ubuzima n'ubukungu by'Abanyamerika, yatangiye no kuvuga ko Joe Biden ari igikoresho cy'Ubushinwa. Mu ijambo rye yavugiye mu busitani bwa Maison Blanche kuwa kane nijoro, ati imigambi yose ya Joe Biden icurirwa mu Bushinwa, naho iyanjye yo icurirwa hano muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe.